radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Jeni, namwe muteze amatwi muri aka kanya. Tuyahere ku mugabane wa Afrika. Somalia na Kenya ejo ku munsi wa kane byaranaguye imigenderanire yavyo ya kidiplomasiya. Somalia yatangaje ano makuru ivuga ko ubucuti n'igihugu kibanyi cyayo bunagutse inyuma y'ibiganiro byari bihagarariwe na Qatar. Mu kiganiro ubushikiranganje bwo guhanahana makuru muri Somalia bwahaye amenshi makuru i Mogadishu, bwavuze ko mu byo impande zose zumvikanye harimwo ukubahana, ukutivanga mu by'igihugu kanaka hagati ya Kenya na Somalia, hamwe no kudasotorana. Imigenderanire ya Kenya na Somalia yatitutse mu mwaka uheze. Mu kwezi kwa 11, Somalia yirukanye ambasaderi wa Kenya yongera isaba wayo yari Nairobi gutahuka. Somalia icyo gihe yagiriza Kenya ko yivanga mu by'amatora yayo, ariko Kenya yarabihakanye yivuye inyuma. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko Afrika ishobora kujya mu gice cya kabiri cy'abandura ku bwinshi umugera wa COVID-19. OMS ivuga yuko ari kubera uguteba gucandaga abanyagihugu, hamwe n'ikindi gisanira gishasha cy'uwo mugera gishobora kwaduka. Ibiro bikurikirana Afrika muri OMS byavuze ko uwo mugabane ukwiye guhamvya ibindi bice by'isi mu gucandaga abanyagihugu bawo. Afrika ubu iri ku gice kimwe kwijana cincancho zimaze guhabwa abantu ku isi nk'uko OMS ibisobanura. Ariko naho biruko, OMS ivuga ko ibitegire by'abandura n'abafa muri Afrika bikiri hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu harashobora gufundikwa amasezerano mu ndwi ziri imbere acira inzira Leta z'Ubumwe za Amerika na Irani yo gusubira mu masezerano ya nikleyere yo mu mwaka wa 2015. Umutegetsi mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire yabivuze ejo ku munsi wa kane, ariko yongera koko bizoshoboka ari mu gihe Irani yofata ingingo ya politike yo kubikora, kandi kwa akiri n'ivyo gukogwa. Abategetsi ba Amerika barasubiye i Vienne muri Autrichia muri iyi ndwi ku nshuro ya kane y'ibiganiro na Irani ku kuntu bosubira muri ayo masezerano. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika bafise icyizere ko Leta ya Afghanistani izoshobora kwivuna ibitero by'Abatalibani byatangujwe haciye iminsi urunani rw'inteko za Amerika na Otani zitanguye kwegeranya ibyabo no kuva mu gihugu. Abategetsi bo mu ntara za Afghanistani baragabishije ko Leta iriko iratakaza abasirikare benshi mu rukurikirane rw'ibitero kuvaho Amerika itanguriye gukurayo abasirikare bayo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Bamwe mu bategetsi ba Amerika hamwe n'abahinga bigenga baragabisha ko gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 3,500 hamwe n'inteko za OTAN zishika hafi 7,000 bizosiga mu kaga abasirikare ba Afghanistan. Abantu bashika kuri 25 barimo umupolisi umwe barishwe ejo ku munsi wa kane mu kurasana kwabaye hagati y'abadandaza ibiyayuramutwe hamwe n'abapolisi i Rio de Janeiro muri Brazil. Iyo mirwano yatumye abanyagihugu bo mu mihana y'i Jacarezinho aho byabereye ku murwa mukuru baguma mu mazu yabo. Igipolisi cyavuze ko mu bafuye harimwo abakuru b'iyo migwi y'abadandaza ibiyayuramutwe, kivuga kandi ko abantu hafi 10 bakekwa kwifatanya nabo bantu bahagaritswe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. umukuru w'umurwi Sever ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu kahise ku Burundi no kunwanisha Abarundi yongeye guhumuriza bamwe mu bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mwaka w'1972.
Washimye uhera ku 72 dukore hanyuma twaragisiguye neza mu namashinga amateka n'inkingo z'amateka tuvuga tuti no kugira turabe ko babikoze babakiriho tugira tubumbirije duhejeje tuje ku 88.
Uwo ni Pierre Ndayicariye, umuyobozi w'umurwi Sever, urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye ruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibintu biturika abantu 8 barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 25. Naho urubanza imiryango igera kuri 27 mu murenge wa Nyarutarama iregamo umujyi wa Kigali kutayishyura imitungo yawo yakuwemo rwaraye rubaye kandi bamwe mu barega ntibarubona kimwe n'ubwo urukiko rwasabye impande zombi gushaka umuhuza. Izi nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Radio y' Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umuyobozi w'umurwi Sever ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu kahise ku Burundi no kunwanisha Abarundi arahumuriza bamwe mu Barundi bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mwaka 1972. Peter Kavenda yicariye yabishyikirije kuwa kabiri no kuwa gatatu muri iki cyumweru gishize mu ntara za Muyinga na Kirundo ubwo yatangizaga ibikorwa byo gutaburura ibisigarira by'Abarundi bishwe mu 1972. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu bishwe mu rwimogomo mwaka 1972 cyahereye ku munsi wa kabiri w'inondwi muri komine Mwakiro y'intara ya Muyinga mu kibira cya Ruvubu mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu muri komine Mwakiro bari batekewe n'ubwoba kubera icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abishwe muri urwo rwimo ko 72. Umukuru w'umurwi Sever yahumurije abanyamwakiro n'abategetsi batandukanye bari bitavye itanguzwa ry'icyo gikorwa mu buraruko bw'u Burundi. Nayicariye afatira ku bikorwa bimaze kubera mu zindi ntara z'u Burundi.
Aho tumaze guca duhereye mu Kamenge dusimbiye mu Rusaka rwa Mwaro, aho tumaze guca tugiye ku Ruvubu muri komine Shombo ya Karusi ibinogo 8 byo mu 72, duca turagaruka muri komine yitwa Giheta ya Gitega dutora ibinogo bitasanzwe ahitwa Mashitsi, ahitwa Nyabunyovu, ahitwa Nyambeho, ahitwa Mutobo, aho siri mu 72. Ivyo vyose tubimenya kubera abenegihugu.
Abanyamwakiro babonye iyo 72 sibake bavuga ko bagitekewe n'ubwoba bibutse ivyabaye. Simoni Semafa numwe muri bo yariye umutima amenyo abwira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ivyo yibuka ari no mubimba ibinogo vyatabwamwo abicwa ico gihe.
Amareba bitwimbije bakatubwira ngo nivyo abasoda ngo barota kota ngo kugiramwo manebu ngo barari bumwe bwimureri ngo guhabo ngo buza ngo gutera igihugu bwimureri. Nabwo rero urumva bari twebwe Abahutu 72 baca baza kurobanura abarimu bigishinwa babatwara babica tutamenye abajo. 73 niho bazana abanabo kuza kubatangaho batoretewe nabibonye kuko ndabizi.
Ivyo bikorwa vy'umugwi Sever ayi mwakiro vyari bitabwe na bamwe mu mashinga amateka barongoye incegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka Abel Gashatsi mu ijambo ryiwe yashimiye umugwi Sever kuvyo maze kurangura.
Turabashima ingene bari ku kiti igikorwa c'umugwi Sever n'ivyo nkuko urongoye yabishikirije abarundi bamwe bamwe hara nashatse kuvuga ibi na biriya. Ubwa mbere umugwi Sever ni umugwi w'igihugu, ni umugwi uhugijeho vyavuye mu biganiro kandi igikorwa uriko urakora ni igikorwa co kumenyekanisha ukuri kugira ngo abarundi bamenye ivyabaye mu gihugu babimenye maze banduruke bari kuriranira. Kumenya rero kahise k'igihugu nibaza ko ari uburenganzira bw'umurundi wese cyane cyane abaruko no munsi.
Umushinga amateka Abel Gashatsi yatowe mu mugambwe badasigana iprona waramuswa Burundi gihe cy'ugo rwimo 72 yiyamiriza abavuga ko umugwi Sever uri gukora ibitari byo umushinga mateka afatira kuvyo yiboneye ayimwakiro anegura abafata ibintu ko bishakiye
ko rero harabavuga ngo ibi umugusevere kurakora sivyo none kugira kaboze nibaza ko abantu arukwenda cyane ibi batweretse ngaha murabona ko igihugu cacu carabayemo ibibazo harabayemo ubwicanyi ubwicanyi bwagiye bukurikirana insiguro batanze iratomoye ndetse insiguro barayiduhaye no mu nama nshingamateka no mu yandi manama
bamwe mu bo umushingamateka gashatsi avuga ko bariko bashikiriza amajambo atariyo ku bikorwa vy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha harabavuga ko uwo mugwi uri gukora gusa ku bwicanyi bwo 22 kandi uri kuzura kaboze abo umukuru mugwi Sever ari mwakiro kuri wa kabiri yarabahumurije
imigere 10 nitereka uri kurarondera ukuri twashimye guhera ku 22 dukore hanyuma twaragize guye neza mu namashinga mateka n'inkingo z'amateka tuvuga tuti no kugira turabe ko abakiriho bogenda tuganiriye ko babikoze babakiriho tugenda tubumvirije duhejeje tuje ku 88 tuje mu 93 umuntu azogukwegera hariya na hariya azoba ariko arakujuragereza
iyo koko byo mu gusevere bikorera bera mu buraho bw'u Burundi vyatanguye ku munsi wa kabiri muri komine Mwakiro ku munsi wa gatatu naho vyatangurijwe muri komine Busoni y'Intara ya Kirundo umukuru wo mu gwi Petro Caravenda icariye nyene gutanguza ivyo bikogwa yatangaje ko abarundi bazoshikirizwa icabivuyemmo birangiye nahatatanze kiringo bizomara
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mu Rwanda urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwari ruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi no gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibintu biturika abantu 8 barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 25 inkuru mugezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
Asoma icyemezo umucamanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iterabwoba yari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga abaregwa bari muri gereza ya Mageragere ni icyemezo cyatangajwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho umucamanza yavuze ko abantu 8/14 baregwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora no gukoresha binyuranyije n'amategeko ibintu biturika ahantu hakoreshwa na rubanda yasobanuye ko umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be batandatu bagombaga guhanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 ariko ko bafashwe ibyaha bikiri ku rwego rwo hasi rw'imyiteguro bikaba nta ngaruka byagize mu gihugu kubera iyo mpamvu urukiko rubahanisha igifungo cy'imyaka 10 kuri buri wese nta muhanga Kasiye nawe wahoze ari umunyamakuru mu Rwanda akaza gutoroka gereza afatwa muri idosiye nk'uwari ukuriye iri tsinda ryagombaga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda we yahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 urukiko rwanzura ko nk'uwari ukuriye iri tsinda ahanishwa igihano kinini kuri ibi byaha gusa urukiko rwanzuye ko uko ari 14 badahamwa n'icyaha cyo kugambirira guhungabanya ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara twumvikanishije ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza uko iki cyaha cyakozwe mu bari gukora 14 urukiko rwagize abere 6 biganjemo abasore baregwaga kuba bari mu itsinda rishinzwe kumenya ahagombaga guterwa ibisasu umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwasobanuye ko aba basore bagombaga gutera ibisasu ku bigega bya peteroli ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi nyuma bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda aho bari kuva bajya kwitoreza igisirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukiko rwategetse ko bahita barekurwa bagataha abaregwa bose ko ari 13 bari mu Rwanda kuko Kasiye nta muhanga yaburanishijwe adahari bose uko ari 13 baburanye bahakana ibyaha baregwa gusa bagasobanurira urukiko ko ibyo bemeye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babikoreshejwe no gushaka gukiza amagara yabo kuko bemeza ko bakorewe iyicarubozo. Umunyamakuru Ndayizeye Fokasi ubwo yireguraga mu mwaka w'2019 yabwiye urukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera iyicarubozo yakorewe. Urukiko ariko rwatesheje agaciro izimvugo z'abaregwa ubwo rwatangaje ko batabashije kwerekana iyicarubozo bakorewe. Twashatse kumenya niba bahamwe n'ibyaha bazajurira ibihano bahawe, tubaza umwe mu bunganyi na Fokasi Ndayizera niba biteguye kujurira. Yadusobanuriye ko aribwo bakimenya imikirize y'urubanza akaba ataravugana n'umukiriya we, bityo ko umwanzuro uzafatwa ku cyifuzo cy'umukiriya we. Abaregwa bafashwe mu mpera z'umwaka wa 2018. Asumita Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali n'irwaraye rukibaye. Umucamanza yasabye impande zombi gushaka umuhuza muri uru rubanza, gusa na mbere y'uko urubanza ruba hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano. Itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza, baraburana ibibazo by'imitungo yabo bagasaba guhabwa ubutabera. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi, barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa. Byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuri inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru Ijwi ry'Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo and Kibiraro Need Justice. Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda. Ariko bamwe mu bagombaga kuburana bambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko. Ubwo Ijwi ry'Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na Bwana Jean de Dieu Shikama, umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya Rweza Amenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri Rweza Amenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafasha igisambo, bamwe ibumoso abandi buryo akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga, n'abasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwarubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi Nyarugenge CSP Urujeni bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri station ya Rwezamenyo uko baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro bwana Emmanuel Sahinkuye ari muri abo
erega burya abaturage twebwe turabana beza byose ni mu biganiro bavuze bati umujyi wa Kigali wemeye ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha handi kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu ni hanini aho gutura ni hanini nta kibazo nabwo twabyakira
ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze Madame Josephine Mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera
iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu ibi byo kumbwira rero ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze ngo twumvikane ngo tugire ibyo tuganira niba duhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima handi mu byukuri twararenganye igihe gishize ni kirekire aho umuntu yifuza ngo yiba urupfu rwari ruje rukankuraho tibikandutsira kubaho nubwo batubwira ngo baradufunga uri kubyumva njyeho kugira ngo uzunyimure njye nejye gusembera ahubwo nibaguregereza base twese badukiremo n'imiryango yacu n'abana bacu ubusa tuzasembera tuzageze ku wakangahe
niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza
nta cyizere dufite iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza kibazo kiba cyarakemutse
mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa uyu ni bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe Rwezamenyo
abambaye imipira bari bane imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera
kugeza ubu mwabasizemo bo
abasizemo nyine nta nubwo tuvuze amakuru yabo Jean Pierre bane bari bari kwambura umupira bigeze bamuro uwo mupira nyine ubundi wari urimo n'uwo bita tabirikaje shikamara yari mu kindi cyumba hakurya nawe yari hari nawe mbega ariko we yari kubazwa hakurya mbega we ntibatumye twegerana undi nawe warune habonye yari kanyamandazi wo bajya bita kanyamandazi sinzimba mu muzi
bakwambitsa amapingo mu yandi mazina
banyambitsa amapingo gutya mbega bari banyambitsa amapingo ariko nuko twari kumwe urumva ni ikibazo barenganye nyine rero se tutarenganye urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingo agafatwa n'abapolisi turasaba uburenganzira bwacu
ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye CP Kabera ntiyitabye telefone ye yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga inkuru subwa mbere bikana bakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ikibazo gifata umuzima 2017 ubwo imiryango isaga igihumbi isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye hagataho umuhuza bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Tanzania aho abarundi 230 bari barahungiye mu nkambi ya Nduta baraye basubiye mu gihugu cyabo. ni gahunda ya leta ya Tanzania ifatanije na HCR. Abatahutse basubiye mu ntara z'Amakamba, Rutana na Ruyigi. Bamwe muri izo mpunzi ariko bavuga ko bataha babihatiwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania, James Jovin, abaye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kane yatahutse imiryango ijana n'itatu igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya, Rugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde NACER ni imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Bijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane, aho yasanze biyandikishije gutaha ahuka bari ko baritegura
gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira twari guha ntitwoharira kuko biratugoye. Bamwe bafise ibibazo byinshi, aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko twirukiye sivuba. Ngira mwarabibonye mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuke ko dufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka.
Gunguka sinabi ariko natari nabi n'abatwana batama kazi nagendana mu muga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamewe neza cyane kushaka ibwabo. Bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukata mu bagiye kugira mu Burundi aika twahunze ga ibitandukanye. Lakini nk'abatanu batama kazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibesha tugiye gupfa. Guhunga duhunga duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramaho nta mahoro ariho ho habe ntambara sivuba ka umuntu akiri ntambara
nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abiye atawuharira n'umugaba naye handi twebwe ntacyo tushimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka igihugu cyabo. Yego abakiri bato ni sawa bashaka kubaka igihugu cyabo, none natwe ni kubaka ngo iki tutakirima tutagidandaza tutakiza gukorera ingero.
Kubw'izo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR.
Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania mudufata neza kuko twebwe habazobona amahoro abonetse neza rwose nyine. Nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse Burundi ni mutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeze. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha na habihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Kana na Alimase nibo bashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.